Abdugenge umuhuza bikorwa w'ibisata byose zishiramo impuzamakungu ni mu Burundi yavuga ko ari kibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti mu kiganiro yahamenyesha makuru ku mugwa mukuru butunzi Bujumbura yakana ko ONU ifasha Burundi n'atabitigiriza amafaranga yashoboye kuvuga akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi tarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishira mu ngiro.
Uyu munsi leta iratubwira iti ntitwashoboye kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufise. Jewe nababajije nti mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cane bwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi. Mbega n'igiki gituma abarundi bagenda? Umuntu araraba ahakorera akabona ntashobora kuhaguma cane cane kubera ikibazo c'imishahara nk'uko twabivuze. Ibi tuvuga ko tuzokarihiriza ubwenge abantu, yego medata wanje tuzobikora, ariko naho nyene ikibazo c'imishahara kidatorewe umuti bazoca baduca mu myanya y'intoki.
Ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni kibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka. Umukuru w'urwego Daniel Gerard Ndabirabe yemeza ko bituma haba gucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu. Yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko ari abahinga babunyoye. Yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikiranganji w'igaga ca leta uko yakoresheje amahera mu mezi atataheze.
Hari n'igihe nibaza ni mbega hoho bazoheza bavyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana? Twebwe nk'abashingamateka ingorane turazibona. Ikibazo cy'amakompyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijanye na budget programme 2023-2024 harabonetse amalacune menshi mu bintu bijanye n'amakompetence. Bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijanye na budget programme kugira ngo bishobore gukogwa, ariko bari mparugwa. Umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kuba mu maministeri masetori yose iki kibazo kiruko n'andi marotara zose.
Ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'u Burundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendika sinafite y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baja gukora mu bindi bihugu, abandi bakaja gukora muri amashirahamwe mva makungu bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo. Ivyo bigatuma haba impfu nyinshi, kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka. Ugwaruka aribo basubirira abaganga, ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi. Bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba.
Jenga twalisa tabyawo ni byose mu Burundi yavuga ko atawubuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha, akibutsa ko Burundi bufise abavuka igihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu.
Icyo ni kibazo nkora mutima, kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu Burundi gusa, ni muri Afrika nzima n'Ubugesera. Tubwirizwa kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava, kuko nta uzo mushira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene. Jewe nkorera ONU, hari umutaye munini w'abantu bize mu Burundi, ndababona mu bihugu byose njamo. Mbega ubwenge bazi, barashoboye pe, mugabo ntibashobora gutaha. Ni ikibazo turiko turavugana na leta, ariko kandi nizo tubwira ahigwaye.
Kuvyereka abaganga, umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijanye n'akazi, harimo no kubadubwiriza agashahara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu. Ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umwe bwa buraya kuri leta y'u Burundi hamwe n'ikibazo c'ubutunzi muri rusange mu isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu vy'akarere cane cane muri Kenya gukora utuzi tubayabaye. Hisunzwe ibitigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye mu gisa cy'amagara y'abantu, abaganga barenga 200 nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'2014. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.